ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatsu kiganiro ya gacu uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi mugiye kugishikirizwa na Jewe Pascal Ndayishimiye ni musangwe ikaze. Ikiganiro cy'uyu munsi tugihere mu Rusenda aho mu ntumbero yo kwihweza ibikenewe n'impunzi z'abarundi zibarizwa mu nkambi ya Rusenda. Mupfasoni Rafaela Pascalera ajejwe bijyanye no gukingira impunzi muri hasere y'ubuseruko bwa Kongo yaragendeye inkambi y'impunzi z'abarundi iri mu Rusenda ku munsi wejo, akaba kandi yasezeraniye abasanzwe bamaze iminsi mu nkambi ifata kibanza yaho nyene mu Rusenda ko bagiye kujyanwa mu nkambi ya Murongwe. Abandi bamwe mu mpunzi baganiriye na Emerance niyo nkuru.
Ye byaratunezereje gose kuko twari tumvishije twagiye tubona kiremesha twumvise ko tugize kiremesha muri uwo mwanya tuguma twegeranye ngaha turagundanye ahubwo bo dutabara bakatufasha nyene muri iyi minsi ntagiye n'iminsi byinshi yohera batadukuye ngaha twabaye benshi barenze gose.
Avuga yuko amaze kuza kabiri no ubuvugize kabiri araza avuga yuko aze kura ivyo byarahindutse nivyo babikibandanya tumubwire ibibazo twadufite bikibandanya ndanye twamweretse yuko musaje twahora turonka nk'abamama bafashe umukenyezi mu rugo nawo tukironka turamwereka ibirago n'amasafuriya ko vyaheze ubureta turamwereka ukungene badupunguje amatayi abana barashonje baguma babandanya kwinyona imirima y'abandi cyose turamwereka avuga ati nta kundi bari bugire ipunguza itayi biva ku ngazi yo hejuru ariko bagiye kujamwe n'andi mashiramwe barabukungira bashaka kudufata mu mugongo badudukogwa dushobora gukoresha ingufu zacu tukaba
Mboko umwepiskopi akaba n'userukira ishengero Sainte Famille umushinga ntahe Desire Amisi ahamagarira amashengero yose yo mu karere ka Fizi gushyiraho abasobanuzi b'igiswahili n'ikirundi mu ntumbero yo korohereza impunzi z'abarundi zibazaje gusenga. Ni nkuru ya Thomson Unji n'ijwi rya Aimable Kavunja Paul.
Desire Amisi Anuema Kitumaini Amirado umuyobozi w'umuryango w'abera bo mu rusengero rw'ikanga rufisi icicaro mu karere ka Fizi hamwe n'abandi barongozi b'amadini ya Gikirisu, Gatolika, Abisilamu n'abandi barashinze mu madini yabo ko ubutumwa buzoza busigurwa mu Kirundi mukorohereza abarundi ngo batahure neza kandi bongere bakurikiza ijambo ry'Imana. Irankunda Vincent impunzi y'umurundi wo mu Rusenda.
Twebwe abarundi tuhungiye muri Kongo turanezezwa cyane no kwifatanya n'abakongomani ariko ikintu kiriko kiratubabaza ntabwo dushoboye kuronka umuntu dusigurira zigenziguro ziri ko ziraca mu misengero
kubwa Amirado Anwema ngo gusigura indimi kizoba ikimenyetso cy'ukunwana.
Fizi umushikiranganji w'intwaro yo hagati umushinga nta Herike Murimbarimba mu rugendo rwiwe yagize mu bico bya Fizi yaravuze ko hagiye gufutwa amabariyeri yose atazwi n'amategeko ari ku ibarabara ry'igihugu nomero 5 ubu akaba ari umunezero ku mpunzi z'abarundi n'abasanzwe je baba muri ako karere. Ibyo nido na Feri Mutungwa mijwi rya Pacifique Munezero.
Amakuru y'umutekano muke yashikirijwe muri zone ya Fizi aho kuva mu kwezi k'umunani mwaka wa 2017 atungwa gatoke inzego zimwe zimwe za leta n'inzego za gisirikare gushyira amabariyeri mu bice bimwe bimwe no gutegeka abanyagihugu uko bakwiye kugenda. Ibyo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yateguye urugendo rw'iminsi ine muri zone ya Fizi mu gukurikirana ingorane zimwe zimwe. Umushikiranganji ke Murimbarimba ashikirije ijambo rijyanye no gukura intambamyi zose zigizwe n'amabariyeri tanzwe ziri muri iryo barabara zidafitiye inyungu n'imwe leta.
Ikiganiro ya gacu munsi tukirangirize mu Rusenda aho inyuma yo kwibonekeza ko hari abana batwagwa n'ikiyaga urwaruka rujeje umutekano w'inkambi ya Rusenda bita Sungusungu rwafashe ingingo yo kubuza abana bari munsi y'imyaka 18 gutembera ku nkombe y'icyo kiyaga. Chuti bagenzi mwari muduteze amatwi aha niho turangirije ikiganiro ya gacu uyu munsi mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jacques Kahora yaragihagarariye kuri mikro ya Jewe Pascal Ndayishimiye ndabipfurije weekend nziza naho ubutaha.